Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi mukurikirana Ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe na Aloise Bigirimana kazi mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Ikindi navuga cy'ingenzi kirimo nuko iyi ndege ifite connectivity ifite internet igihe cyose uri mu kirere uratelefona igihe cyose uri mu kirere
uyo ni John Mirenge ni umuyobozi mukuru wa societe y'indege ya leta y'u Rwanda Rwandair ni ku ndege nini iheruka kugurwa na leta y'u Rwanda makuru yavuga ijanino leta ya Sudan yo mu manuko yiyamiriza kure iyindi ntambara muri ico gihugu leta z'umwe za Amerika na Turukiya barabandanya kuganira kugiranira imibonano itumbereye kugarukana icuka ciza hagati y'ivyo bihugu Nayo igipolisi cha Thailand hamwe n'amashyira hamwe haranira agateka kazi na muntu ntibarabana ryiza. Aya makuru hamwe na yandi twabateguriye turi abashikiriza ku buryo burambuye mu biganiro byacu byo kuri isaha mugume ku ma radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika duhera amakuru ku makuru avurwa irya nino ku isi leta z'umwe za Amerika zafatiye ibihano abategetsi babiri bo mu nzego zijejwe umutekano muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku ruhara bagize mu bwicanyi muri ico gihugu iyo ngingo yafashwe kuri uyu munsi wa gatatu iraba General Gabriel Amisi Kumba atazirwa Tango 4 arongoye intara ya mbere ya gisirikare hamwe na General Major John Numbi Banza Tambo yahoze ari umugenduzi mukuru mu gipolisi cya Congo General Amisi ari mu begere cyane President Joseph Kabila yahagaritswe mu mabanga yiwe bivanye na raporo yasohowe na ONU mu mwaka wa 2012 imwagiriza gutanga ibirwanisho ku migwi y'abarwanyi kugira ikore ubwicanyi General John Numbi Banza Tambo nawe yagirizwa ibindi byaha bitandukanye byo guhungabanya umutekano muri ico gihugu Leta ya Sudan yo mu manuko iriyamiriza akamu gaterwa n'uwahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Riek Machar aho ahamagarira iyindi ntambara muri ico gihugu icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu mushasha muri iki gihe Taban Deng Gai yamenyesheje ko uwo yasubiriye ariko ashira imbere ivyifuzo vyiwe vya politike hejuru y'amahoro hamwe n'umutekano muri ico gihugu Machar asanzwe ari I Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani atangaje ko agiye gutanguza iyindi ntambara yo kurwanya leta ya Salva Kiir ibishobora gusubiza igihugu mu ntambara y'abasivile akamo ko gusubira mu ntambara Machar yagateye mu mpera z'indwi iheze ahejeje kubonana n'abarwanyi biwe ba SPLM-IO Radio Ijwi rya Amerika iyindi nkuru ikivugwa ni Shimon Peres yahoze ari umukuru w'igihugu akaba n'umushikiranganji wa mbere wa Israel yitavye Imana inyuma yaho yaramaze indwi zibiri asizikajwe n'indwara yo mu bwonko akaba afuye afise imyaka 93 y'amavuko Perezida Barack Obama wa Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi bategetsi b'ibihugu bitari bike bo ku isi barashikirije umubabaro wabo ku bw'urwo rufu umushikiranganji wa mbere wa Israel nawe Benjamin Netanyahu yashimye ivyo Peres yakoreye igihugu n'amakungu aho amenyeye urufu rwiwe Perez yavukiye mu cyo bita Belarus ubu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ibiri na gatatu niwe yabaye umushikiranganji wo kwivuna abansi akiri muto cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu na kabiri icyo gihe yari agifise imyaka mirongo ibiri n'icyenda y'amavuko gusa avugwa ko ari we yateje imbere igisirikare cya Isirayeli hamwe na porogarama y'ibirwanisho vya nikleyere muri icyo gihugu. Igipolisi cyo ku murwa mukuru wa Thailand cyateye ubwoba abashakashatsi bo mu by'agateka ka zina muntu barimwo abishyirahamwe rihanira agateka ka muntu Amnesty International bahorwa raporo baheruka gusohora yagiriza uguhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu bikorwa n'igipolisi hamwe n'igisirikare cya Thailand. Minare Pimpel n'umuyobozi mukuru wa Amnesty International yavuze ko abategetsi ba Thailand bagabishije ababaserukira muri ico gihugu ko uzohirahira akagira ico ashikirije ashobora guhagarikwa ndetse akanakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu. Kuvaho abasirikare bafatiye ubutegetsi bwa coup d'etat mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abasirikare ba Thailand baciye batangura kunegurwa n'amakungu ku kudaha ubwisanzure abafise icyo bashikiriza, kubuza amahuriro y'imigambwe no kudindiza igarukanwa rya demokarasi muri icyo gihugu. Amakuru avugwa irya nino ku isi, Leta Zunze za Amerika iriko yitegura kurungika abandi basirikare mu gihugu cya Iraq bazoja gufasha kwigarurira igisagara cya Mosul gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Ibyo byatangajwe n'abategetsi ba gisirikare ba Amerika kuri uyu munsi wa gatatu. Umwe mu bategetsi bakuru ba gisirikare cya Amerika yatangaje ko ibiganiro bagiranye na Leta ya Iraq bemeranije ko Amerika izorungika abandi basirikare kumenyereza no gutanga impanuro mu gihe imyiteguro yo gusubira kwigarurira Mosul igeze kure. Amerika gushika ubu ifise abasirikare bashika ibihumbi bine muri icyo gihugu cya Iraq udashizemo abajayo mu gihe gito gito, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko kongereza ibikorwa bya gisirikare bishobora gutuma ibitegere by'impunzi byiyongera gushika ku miliyoni. Ni mu gihe HCR yo itangaza ko gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze abantu bashika ku bihumbi amajana abiri na cumi na bitatu aribo bamaze guhunga icyo gisagara cya Mosul bajya mu bindi bisagara vya Iraq. Mosul kizwi nk'igisagara kigira kabiri muri Iraq cyafashwe n'umuhari wa Leta ya Kiisilamu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Mu makuru avugwa muri Turukiya naho hari abategetsi babiri ba Leta Zunze za Amerika bari muri icyo gihugu kuganira ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Inyuma yaho hagaragariye ko Turukiya gitunga urutoki Amerika kuba ihaye indaro Fethullah Gulen aregwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ibinyamakuru byo muri Turukiya bivuga ko ukutumvikana mu bya kidiplomasiya aribyo byatumye abo bategetsi baja muri ico gihugu cha Turukiya kugira imyumvikano n'abategetsi baho. Radio Jiji ya Amerika hii programu yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9 na FM 95.2 kandi mushobora kudukurikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com. Abifuza kudukurikirana kuri Facebook mwandike ijambo rimwe gusa radio yacu, naho kuri site yacu ya internet ni www radio yacu ijambo rimwe voa@gmail.com. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari, ubutegetsi bw'u Rwanda butangaza ko kuri uyu wa gatatu bwaguze indege nini mu karere yo mu bwoko bwa Airbus A330. Ni indege ya sosiyete y'indege itwara ingenzi mu Rwanda yitwa Rwandere, ivuga ko izoyifasha mu kwagura ingendo ku mugabane wa Burayi na Aziya n'ahandi ndetse no kongera ubushobozi. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa.
Iyi ndege yo mu bwoko bwa Airbus 330 ubutegetsi bw'u Rwanda butangaza ko ibaye ya mbere mu karere ni ya societe y'indege Rwandeya yasesekaye ku butaka bw'u Rwanda mu masaha ya saa 5 zo mu gitondo. Ubutegetsi bw'u Rwanda burafata Airbus 330 nk'umuhigo ukomeye ku gihugu ndetse no mu karere. Iyi rutemikirere yahawe izina ubumwe. Bwana John Mirenge umuyobozi mukuru wa Rwandeya aragaruka ku by'ingenzi biranga ashimangira ko ari umwihariko afatiye ku zindi ndege Rwandeya itunze ndetse no mu karere.
Kiza nababwira nuko intebe nkuko mwabibonye ifite televiziyo yayo mu buryo umuntu wese aho yicaye nuri muri ikonome azayashobora kugenda yikandira ahitamo programu zaba ari indirimbo zaba ari amafilimu zaba ari icyo ari cyo cyose bitagombye kugendera ku byo mugenzi we arimo akurikira. Ikindi navuga cy'ingenzi kirimo nuko iyi ndege ifite connectivity, ifite internet. Igihe cyose uri mu kirere uratelefona, igihe cyose uri mu kirere usubira message zawe za email, WhatsApp n'ibindi byose. Ibyo tutari dufite mu zindi ndege no mu karere hano hose no muri Afurika nta kompanyi n'imwe ifite indege ifite ubwo bushobozi. Ibyo bikaba ari ikintu cyiza cyane. Tekinoloji igezweho yose bayishyize kuri indege.
Airbus 330 ije yiyongera ku zindi ndege 8 za societe y'indege mu Rwanda Rwandeya. Bivuze ko igejeje indege 9. Bwana Mirenge aravuga kuretse no kwagura ingendo bizarushaho no kubongerera ubushobozi.
Ikije gufasha nuko iduha ubushobozi bwo gushobora kuba twajya mu mugabane w'Uburayi aho tutashobora kujya, ikaba izadufasha kuba twagira ku yindi migabane muri Aziya aho tutajyaga, kandi noneho naho twajyaga nka za Dubai ikaba igiye kudufasha kongera ubushobozi tayi dufite na cyane cyane kubijyanye n'abakiriya twatwaraga. Ariko noneho utibagiwe ikibazo twari dufite cy'amabagaje twajyaga dusiga kubera ko indege twari dufite itari ifite capacity yo kuba yabizana byose.
Iyi ndege ya Airbus 330 ifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi 244. Sosiyete ya Rwanda irateganya ko mu kwezi kwa 11 uyu mwaka izaba yaguze indi ndege ya Airbus irusha ubushobozi Airbus 330. Rwanda yakandi iravuga kuko yaguka rero nako birushaho guha abanyarwanda imirimo. Bwana Théogène Wayo nawe ni umuyobozi muri Rwandeya.
Twashoboye gukuba kabiri umubare w'abapilote b'abanyarwanda, bakaba ubu bose hamwe ari abapilote 30 uyu mwaka. Tukaba twarashoboye guforoma abandi 15 biyongereyeho. Tukaba kuri ubu ngubu umubare w'abapilote b'abanyarwanda ari 25 abapilote dukoresha. Icyo kikaba ari ikintu wenda kugira ngo abantu bagisobanukirwe bagomba kwibuka ko twatangiye dukoresha abapilote b'abanyarwanda gusa. Tukaba kandi muri iki cyiciro turangije twarashoboye no guforoma aba engineers b'abanyarwanda. Uyu mwaka tukaba twarongeyeho abandi engineers 15 bemerewe gukanika indege kuyikora service iri hano i Kigali cyangwa igihe bayigenzeho.
Mu mihigo basinyanye na Minisiteri y'ibikorwa remezo kuri uyu wa kabiri, abayobozi ba Rwandeya biyemeje ko mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha 2017 bazaba bafite indege 12. Uretse kuba bizaba inyungu ku gihugu nk'u Rwanda, bizaba n'inyungu ku karere mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubukerarugendo n'ibindi. Airbus 330 yageze mu Rwanda kuri uyu wa gatatu iri ku gaciro ka miliyoni zisaga 200 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuva mu mwaka wa 2010 kugeza ubu, abahagarariye sosiyete y'indege Rwandeya batangaza ko bamaze gukuba inshuro 6 umubare w'abagenzi mu ndege. Intego yabo ni uko umwaka wa 2016 uzarangira bageze ku bagenzi 750,000 bavuye ku 600,000 bakira. Iyi ndege Airbus 330 izatangira urugendo rwayo rwa mbere ku itariki 8 z'ukwezi gutaha kwa 10 i Dubai. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kagarama rwafashe icyemezo cyo guhagarika gukurikirana Rose Mukankomeje yahoze ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibidukikije mu Rwanda. Ni nyuma y'aho urubanza rwari rugiye gutangura kuburanishwa mu mizi, ubucamanza bwaciye butangaza ko buhagaritse ikirego. Ni inkuru irambuye tuyishikirizwa na Assumpta Kaboyi.
Rose Mukankomeje wahoze ayobora ikigo cya leta gishinzwe kwita ku bidukikije REMA yaramaze amezi agera kuri 6 ari mu manza ku birego byari byatanzwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwaregaga Madamu Mukankomeje icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso, ubufatanyacyaha mu cyaha cyo kumena ibanga ry'akazi no gusebya ikigo cya leta. Ubwo urubanza rwari rugiye gutangira kuburanishwa mu mizi kuri wa kabiri, ubushinjacyaha bwahise butangariza urukiko ko buhagaritse gukurikirana uregwa Mukankomeje. Uyu nawe yahise asaba ko yagirwa umwere. Ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kagarama rumaze gusoma icyemezo rwafashe ku rubanza rwa Mukankomeje tangaza ko guhera uyu munsi ruhagaritse gukurikirana Mukankomeje nkuko byari byasabwe n'ubushinjacyaha ndetse n'uregwa. Madamu Mukankomeje yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aregwa n'ubushinjacyaha icyaha cyo kuzimangatanya ibimenyetso. Ubushinjacyaha buvuga ko Mukankomeje yahamagaye Prudence Bisamaza azi neza ko arimo gukoreshwa iperereza ku cyaha cya ruswa. Ubushinjacyaha bukavuga ko Madamu Mukankomeje yakoze ibyo azi neza ko Bisamaza ashobora gutoroka cyangwa gusibanganya ibimenyetso. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Rosa Mukankomeje yaba yarabwiye Bisamaza ko akorwaho iperereza yumvirizwa ku buryo bushobotse ko na nimero ye ya telefoni yayihindura kugeza ubwo iyo nimero yabuze ndetse na nyirayo akaburirwa irengero. Ku cyaha cyo gusebya inzego za Leta, ubushinjacyaha bwavugaga ko Rosa Mukankomeje yaravugaga ngo bariya abantu barasaze barashakisha ibihanga. Ubushinjacyaha bwemeza ko Rosa yashakaga kuvuga ko inzego za Leta zirimo gukurikirana abanyabyaha ari ugusara. Rosa Mukankomeje yakomeje guhakana ibirego byose by'ubushinjacyaha avuga ko kuba yarahamagaye Bisamaza atari icyaha kuko atarazi niba Bisamaza hari ibyo akurikiranywe ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu kumena ibanga ry'akazi. Rosa Mukankomeje avuga ko nta muntu n'umwe ubushinjacyaha bugaragaza wigeze umubitsa ibanga maze nawe akarimenera Bisamaza. Ku birebana n'icyaha cyo gusebya igihugu, aho ubushinjacyaha buvuga ko Mukankomeje yavuze ngo bariya abantu basaze, ubushinjacyaha bukavuga ko bigamije gutuka inzego za Leta. Rosa Mukankomeje we akavuga ko kuvuga ngo bariya abantu bidasobanuye Leta cyangwa urwego rwayo. Iki cyemezo cyo guhagarika ibirego ubushinjacyaha bwakurikiranagaho Rosa Mukankomeje kije nyuma yaho mu minsi ishize inama y'abaminisitiri yariherutse gukura ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije. Rosa Mukankomeje asimbuzwa wari umwungirije Engineer Coleta Ruhamya. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama kije kandi gukuraho ibyo Madamu Mukankomeje yari yategetswe n'urukiko rukuru ubwo rwamurekuraga by'agateganyo birimo ko agomba kwita ubushinjacyaha ku rwego rwa Nyarugenge buri wa gatanu mu gihe cy'amezi atatu no gushyikiriza ubushinjacyaha ibyangombwa byo kujya mu mahanga kugeza urubanza ruciwe bwa nyuma. Urukiko rukuru kandi rwari rwamutegetse kutarenga umujyi wa Kigali adaha uburenganzira kuguma mu nzu ye iri mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro yashaka kwimuka akabimenyesha urwego urubanza rwe ruzaba rugezeho. Harimo kandi gukoresha telefone asanganywe mu gihe cy'amezi atatu ndetse akirinda ibintu byose byabangamira idosiye ye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ejo ku munsi wa kabiri urukiko rw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rwatesheje agaciro ibirego by'abaharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cy'Uganda. Amashyirahamwe akingira agateka kazina muntu muri icyo gihugu yari yatanze ibirego avuga ko abahuza ibitsina babisangiye bahohoterwa cyane kandi ko atategeko ribakingira rihari. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha muri Tanzania.
Umucamanza mukuru muri Sentare ya Afrika y'ubuseruko yasomye ingingo ya nyuma yavuze ko ikibazo cy'abahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cy'Uganda atanyungu rusangi gifise. Ingingo ya Sentare ivuga kandi ko kubera imico n'imigenzo icyo kibazo kidakwiriye gushigwa mu butungane. Yavuze kandi ko icyo kibazo kiraba abantu bake. Uwo mucamanza yatangaje ko ibirego byose bivuga ko hari umugwi w'abahuza ibitsina babisangiye uhohoterwa atashingiro bifise. Ku batanze ibyo birego bobo siko babibona. Uyu ni Maitre Frida Mutesi.
Wanateswa sana ata kama sayi polisi nawatesa.
Avuga ati barahohoterwa cyane gushika n'ubu igipolisi kirabafata kikabafunga. N'abantu basanzwe bamenye ko kanaka ari mu bahuza ibitsina babisangiye baramunena bakamuharira ivomo canke akirukanwa iwabo no mu buzi barirukanwa. Leta ntiyemera ko uwo mugwi ubaho. twibaza ko iyi sentare itagiye mu mizi ngo irabe neze ibyemezo twayihaye. Twe twifuza ko abantu bemegwa bakabaho nk'abandi bantu. Niturashaka ko dusaba ko ubukora ubugeni bwemewe, gusa dushaka ko agateka kabo kubahirizwa n'amategeko. Ati kuki bakumigwa kandi ari abantu nk'abandi.
Na wanapashwa kuishi kama watu wengine.
Urunani rw'amashyirahamwe akingira agateka kazi na muntu, Human Rights Awareness and the Promotion Forum, ni rumwe mu baharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cy'u Buganda. Rumaze kumva ingingo ya sentare y'umuryango w'Afrika y'ubuseruko rwavuze ko rutayishimiye na gato. Adrian Juko atwara urugo runani yamenyesheje ko umugwi w'abahuza ibitsina babisangiye uhohoterwa kubera tategeko rihari ribakingira. Yongeye ko bagiye kunguruza urubanza.
We provide legal services to homosexuals, to LGBTI people and
avuga ati twebwe tubafasha mu bijanye n'amategeko gusa, suko twemeranya nabo ibyo bakora, gusa nuko hari uburenganzira bumwe bumwe bwabo buhonyangwa. Ego base twemeye ko ari caha, ariko amategeko yabwirizwa gukingira abo bantu bagatembera mu nzira tankomanzi, abagwaye sida bagahabwa imiti n'ubundi bufasha, bagashinga amashyirahamwe bakemegwa imbere y'amategeko n'ibindi. Ati ni bake ariko n'abantu bakoregwa mabi menshi. Nk'ubu mu mwaka umwe gusa wa 2015 twaharuye ibyaha n'amabi birenga 170 bakorewe. Ati nabo bakeneye kubaho, kuronka uburenganzira bwa mbere, kurya, kwivuza, kuronka ubuzi ndetse no kwiga. Ivyo ntushobora kuba inyuma na gato ngo nuko ndi mu bahuza ibitsina babisangiye. Abo baharanira uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye bavuga ko umugwi w'abo bantu barenga 500,000 mu gihugu cy'u Buganda. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 inama nshingamateka yatoye itegeko rihanisha uwo mugwi igihano gishobora gushika ku munyororo w'ubuzima bwose. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda yariteye ku mukono mu ntango z'umwaka wa 2014, nubwo mu nyuma sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko ritabereye. N'igitabo mpanabyaha c'ico gihugu mu ngingo ya 45 kirahana abahuza ibitsina babisangiye. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, ubu naho ni umwanya w'ikiganiro c'inkino tugira dushikizwe na mugenzi wacu Eddie Rwema.
Urakoze Aloyzi Bigirimana. Amakuru y'imikino na siporo uyu munsi aribanda ku mikino y'irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi bita Champions League ikomeza uyu munsi. Mu itsinda A, ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza irahura na Basel yo mu gihugu cy'Ubusuwisi, Ludogorets Razgar ikine na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Naho mu itsinda B, Besiktas iraza guhura na Dinamo Kiev yo muri Ukraine, hanyuma Napoli yo mu Butaliyani ihure na Benfica yo mu gihugu cya Portugal. Naho mu itsinda C, Borussia Mönchengladbach irakina na Barcelona yo mu gihugu cya Espagne, hanyuma Celtic ikine na Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu itsinda D, Atletico Madrid yo muri Espagne iraza guhura na Bayern Munich yo mu Budage, hanyuma FC Rostov ize gukina na PSV Eindhoven yo mu Buholandi. Tubibutse ko ku munsi w'ejo nanone habaye imikino ya Champions League, aho mu itsinda A, CSKA Moscow yahuye na Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza, hanyuma Tottenham itsinda igitego kimwe ku busa. Hanyuma nanone muri iryo tsinda, Monaco yo mu Bufaransa yanganyije na Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Mu itsinda F, Borussia Dortmund yanganyije na Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne, hanyuma Sporting CP itsinda Legia Warszawa ibitego 2-0. Mu itsinda J, FC Copenhagen yakinye na Club Brugge, hanyuma FC itsinda Club Brugge yo mu Bubiligi ibitego 4-0. Muri iryo tsinda nanone, Leicester City yo mu Bwongereza yatsinze FC Porto yo muri Portugal igitego 1-0. Mu itsinda H, Dinamo Zagreb yakinye na Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, hanyuma Juventus itsinda Dinamo Zagreb ibitego 4-0. Muri iryo tsinda nanone, Sevilla yo mu gihugu cya Espagne yatsinze Lyon yo mu gihugu cy'Ubufaransa igitego 1-0. Ngayo rero amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye kuri
Arakoze mugenzi wacu Edir Rwema kuri ayo makuru y'inkino yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika dusamiranira i Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda kuri FM mutwumvira kuri 99.9 na 95.2 mu Rwanda naho mu Burundi murambabarira naho mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko imbere yaho reka tubibutse muri make amakuru twabashikirije. Leta z'Ubumwe za Amerika zohereje mu gihugu cy'u Rwanda Leopold Munyakazi yagirizwa ibyaha by'abanyabwoko mu Rwanda yakoze mu mwaka w'1994. Leopold Munyakazi ni umugabo w'imyaka 65. Leta y'u Rwanda yari yatanze imitahe yo kumutuma ko mu myaka y'2006 n'imyaka y'2008. Mu karere Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abategetsi babiri bo mu nzego zije ry'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhara bagirizwa ko bagize mu bwicanyi bwabaye muri ico gihugu. Abo bategetsi ni General Gabriel Amisi Kumba Tazirwa Tango Foro arongo intara ya mbere ya gisirikare na majoro General John Numbu Banza Tambo yahoze ari umugenduzi mukuru mu gipolisi cha Kongo. Naho Leta ya Sudani yo mu manuko iriyamiriza akamu gaterwa n'uwahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Riek Machar amagarira iyindi ntambara muri icyo gihugu. Cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Mushasha Taban Deng Gai yamenyesheje ko uwo yasubiriye ariko ashyira imbere inyungu ziwe za politike hejuru y'amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Iyindi nkuru ni y'urufu rwa Shimon Peres yahoze ari umukuru w'igihugu akaba n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli yitavye Imana inyuma yaho yari amaze indwi zibiri asinzikajwe n'indwara iyo mu bwonko akaba afuye afise imyaka 93 y'amavuko. Muri Thailand naho igipolisi cyo ku murwa mukuru w'ico gihugu cyateye ubwoba abashakashatsi bo mu by'agateka kazi na muntu barimwo nabishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International bahorwa raporo baheruka gusohora yagiriza uguhotera ubuzima bwa kiremwa muntu bikorwa n'igipolisi hamwe n'igisirikare cy'ico gihugu. Nayo Leta z'Ubumwe za Amerika iriko itegura kurungika abandi basirikare muri Iraq bazoja gufasha kwigarurira igisagara cha Mosul gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa Leta ya Kisilamu. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri uyu mugoroba aha niho tubisozereye. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro washize hamwe ibi biganiro ni Inosa Kimenyi. Turabashimiye tubifuriza n'umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.